Abari kuri paruwasi yitiriwe umweranda Francisco mu rwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa kane mu gatondo abategetsi n'inzego z'igihugu uhereye kuri president Ndayishimiye yaherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'indongozi za Saint David umugambwe uri ku butegetsi bari bitabiriye amasengesho atangura umwaka y'uwo mugambwe mu nkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Gitega Bonaventure Nahimana yagarutse ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu ibwirizwa kuba inkingi y'intwaro rusange nyakuri
ararongoye abandi mu nzego zose kokomeza iyo nyifato yo kubaha no kubahiriza mwene wacu umuntu wese akoroherezwa mu buzima bwiwe kugira ngo atunganize mu byo gufungura haba mu by'uburaro haba mu byo kwigishwa haba mu byo kuvuzwa haba mu by'akazi mu byo gusonera no gufindira ubuzima bwiwe mu gushinga no mu gukomeza intwaro yubahiriza ubuzima bw'umunyagihugu bwa kiremwamuntu ikubahiriza ubutungane kuri bose
yahamagariye umugambi uri ku butegetsi kugaragariza ukwemera Imana uvuga ko washyize imbere mu bikorwa atari ku munwa gusa
injira yacu n'inyifato yacu bitandukanije ukwemera kwacu ni kuri mu majambo gusa ukwemera kwacu tubwirizwa kwibonekeza mu bikorwa za minsi yose aturemera Imana ko ari umwesa ugira neza ariko na mashetani nawe nyine anabyemera kandi akitumira iyo mana shingiro n'amaherezo ya byose iteka n'icyubahiro tuyiha bibonekera n'iteka n'icyubahiro umuntu yaremanywe agashukano ndabatumiye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi kijanye no kubahiriza umwenegihugu wese mu mpande z'ubuzima bwiwe bwose harimo by'ubutunzi harimo by'imibano harimo by'ubutungane harimo bya politiki ashaburaze amamoko yiwe ubwoko bwiwe umugambi wiwe
mu bisanzwe umukuru w'igihugu mu makoraniro nk'aya yahora agica ashikirije mu isengero ariko ijwi rya Amerika ryabwiwe na bamwe mu bakozi b'Imana Katolika ko aheze igihe Vatikani ku cicaro cy'umwungere mukuru wa Katolika bafashe ingingo ko atabategetsi bazoja baratangira amashahuri mu ngoro z'Imana ku muhingamo igikorane rusange ku banywanyi ba Saint David n'abakunzi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bahavuye baja kwiginana ku kibuga cy'indege kiri hafi y'ikirimba cya Perezida abo nabo mu madini yose mbere n'abazarumenyetso bifuza kwerekana ko bashyigikiye uwo mugambwe ufite izo usabwa mu gihugu ku bwa Perezida Neva indongozi zibwirizwa gushyirwa imbere zitegerezwa gutorwa mu bantu batagira umwina n'ubugunge
indongozi zitegerezwa kuba ari intwari ikunda Imana idakwambara amarongo abadakwizi ibyo by'indongozi indongozi natanga kanini murumve intara uno munsi kuri iyi saha bagitanya ari bose bakuwe kubera ubugababwa kuba indongozi y'intwari ni indongozi ishobora kwikura abirongozi indongozi zingahe zishobora kwikura abo zirongozi umuntu uri zibanyanganya utwo bafise indongozi y'intwari ni indongozi imenya ko ari umwungere umwenegihugu afite ingorane aba ariwe afite ingorane iyo umwenegihugu asonje ategerezwa kuronde ntitomugurize igihugu gifite indongozi imana ntishobora kugihezagiye indongozi nyayo ni indongozi imenya yuko abenegihugu bamerewe neza cyane nabi ikabafasha gutora umuti
ku munsi wa muhungu ayo masengesho yari yasozerewe hazoba igiteganyene ikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro yamaze kwandikira abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu abatumira muri ico gikorwa nk'uko ijwi rya Amerika ryabonye ubwo butumire mu kiringo cy'imyaka 17 ishize abepiskopi katolika ntibahora bugurura bene izo bikorane mbere incuro zitari nke abategetsi ku giti cyabo na leta babanjije kwivanga mu itunganywa ry'igihugu no gukina politiki ibi byahindutse kuva mu 2020 kuva Perezida Ndayishimiye yawe ku butegetsi ejo jya urika neza ijwi rya Amerika.